Ele Nisso de América. Studio America ribandanya kubashikiza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda Washington DC tubahaye mwiriwe mwese n'icuti mu duteza amatwi muri kumwe na Fidel Niyongabo mu biganiro byacu byo kuri isaha no musi kwa kabiri abarundi bahimbaje ku nshuro ya 28 iyemezwa ry'amasezerano y'ubumwe bw'abarundi
birinde kuba banjana n'abaja na kare barayamaze ngo byongeye ingeso y'urugo iruba ku rundi twirinde gukurikira ubwije mu guhurumbira imico n'imigenzo y'abakava amahanga.
Uyu ni Perezida w'u Burundi Petero Nkurunziza mu birori vyo guhimbaza iyemezwa ry'amasezerano y'ubumwe bw'abarundi ku nshuro ya 28 vyabereye mu gisagara ca Gitega hagati mu Burundi uno musi wa kabiri. Turavuga no ku itangazo rya leta ya Amerika risaba abantu kuba maso kubera hashobora kuba ibindi bitero mu minsi ya vuba inyuma y'igitero c'abihevye cahitanye abantu 21 ku mugwa mukuru wa Kenya Nairobi. Turavuga no ku bibazo vy'impunzi z'abanyarwanda mu buseruko bwa Congo. Tubafitiye n'ikiganiro kira Una musi kwa kabiri mwijoro Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump arashikiriza ijambo abanyamerika rivuga uko igihugu cifashe n'imigambi yiwe yo mu bihe biri imbere. Nubwa kabiri azobashikirije iryo jambo kuva ashikiye amabanga y'umukuru w'igihugu. Tubamenyeshe ko muza gushobora gukurikirana iryo jambo rya Perezida Trump mu gihe rizoba ririko riraba ku rubuga rwacu rwa Facebook akarongo agakwego radio yacu igihe cy'isaha 10 zo mu ijoro mu masaha mu Burundi no mu Rwanda. Nyuma yuko Perezida Trump ashikirije ijambo ryiwe abademokrate baraza kwishura inyishu yabo nayo nyene muraza gushobora kuyikurikirana mu gihe izoba iriko iratangwa kuri urwo rubuga rwacu Facebook agakwego radio yacu. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahera mu Burundi aho no musi kwa kabiri abarundi bahimbaje ku nshuro ya 28 iyemezwa ry'amasezerano y'ubumwe bw'abarundi bihagarikiwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ku rwego rw'igihugu. Ibirori byo guhimbaza uwo munsi mukuru byabereye mu gisagara cya Gitega hagati mu Burundi gisagara giherutse kwemezwa kuba umugwa mukuru wa politiki. Mu majambo yashikirijwe umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yasabye ibihugu bibanye n'amakungu kunga ubumwe n'u Burundi muri uno mwaka. Abarundi baba hanze y'u Burundi nabo Petero Nkurunziza yabasabye kureka gucafuza isura y'igihugu. Ibindi kuri inkuru dutega amatwi mugenzi wacu Fidel Antoine Salimana.
Ubwo ni imbogo z'abarundi ngo ariko basamiranira ku kibuga cy'umupira titiri ingoma mu gisagara cya Gitega ahabereye ibirori byo kwibuka imyaka 28 heze hemejwe amasezerano y'ubumwe bw'abarundi. Ivyo birori byari bihagarariwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza byatangujwe no gushira ingori z'amashugwe n'inzego zitandukanye uhereye ku mukuru w'igihugu ku cibutso cy'ubumwe bw'abarundi mu gisagara cya Gitega. Umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza mu ijambo yashikirije abarundi n'amakungu yibukije ko ubumwe bw'abarundi bwamye kuva kera narindi. Perezida Nkurunziza yavuze ko mazimwe y'amacakubiri yazanywe nabo yita abakoroni ndetse n'abadoma ku rutoki.
Abakoroni bamaze kubona ko vyabataye kuwa amazi baciye bahindura umukenyuro batangura umugambi ugayitse wo gucanishamwo abarundi. Bararema kandi bararemenanya amazimwe yuzuye umwijima n'umuzimagiza bacanishamwo bene mugabo umwe bisuza amacakubiri y'ubwoko yamomekerano. Ako kabi na kabi ibi byari mu maraso y'abakoloni kuko iwabo amacakubiri n'urwango byari igitero cy'itabirizo. Akarorero ni nko mu mubiri amacakubiri yiraye akabari nabo kandi baje gutwara u Burundi nk'abakoloni.
Naho ibwirizwa shingiro riherutse guhinyanyurwa zimwe mu ngingo zari mu masezerano ya Arusha zigateshwa agaciro, Perezida Nkurunziza avuga ko amasezerano ya Arusha ari amasezerano yaje gusanasana ubumwe bwari bwahungabanye hagati y'abarundi.
Amasezerano ya Arusha hamwe n'amasezerano yo guhagarika intambara burundu yaje kunywanisha abarundi abahoze bagwana mu nda. Intambwe zose zitekanijwe muri ayo masezerano twarazishyize ko inzego zose zitekanijwe n'ayo masezerano ziri ku kivi atanuma kumiriwe.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yashimiye bimwe mu bihugu n'amashyirahamwe byagumye bifasha u Burundi igihe hari abandi bari babuhaye umugongo acasaba ababanyi n'amakungu kunga ubumwe n'u Burundi.
Abafite akamo rero n'ibindi bihugu bashaka gushyigikira mu iterambere bagende no mu nzu n'abo n'umunsi mukuru turabatuye
yuko abantu twabije ubwo tubaye umwe nabo basigaje nyuma twe umwe uko twakiraniye twimagiraniye babere umwaka wo gukomeza umwe hagati yacu babere umwaka wo gukomeza umwe hagati yacu n'abanyi kandi twere umwaka wo gukomeza umwe hagati n'amahanga turashimiye cyane ibangi ya Afurika y'iterambere badushyigikira mu migambi myinshi mu burimyi mu bworozi mu nyubako amabara meza
Abi chinje migani itandukanye yagize ico avuga ku barundi baba hanze y'igihugu aho yavuze ko batukisha igihugu
Abarundi bataye akaranga n'akaranga mutima mu kuvuga nabi no kwandika ibara igihugu cabo na cyane cyane abacumbize mu bihugu by'abakoloni tubasaba gukubitiza gatima mbembero bazirikane ko atawutera ibuye aho yateretse igisabo kandi bibuke ko akabande kabaye imanga kataba indagiro twirinde gutetereza no guhemukira abaguturazi twirinde kuba banjana n'abaja na kare barayamaze ngo byongeye ingeso y'urugo yubakurundi twirinde gukurikira ubwije mu guhurumbira imico n'imigenzo y'abakava mahanga dushime twongere dushigikire yacu
kubijyanye n'umuzo w'umugwa mukuru wa politike mu ntara ya Gitega naho nyene yagize ica avuga cahimbaye abanyagitega gusumba ibindi
amateka y'igihugu y'abasokuru n'abasokuruza umugwa w'urundi wa politike wakundo kuri ngaho ishunga y'igitega no micungano yabo murangira mwaratangwe kutishimira ariko no muntu uje kwishima mwishima bize bose kuko tuzanye ngano ukite kwa minisha ko nabya bwirizwa ishira umugwa mukuru wa politike
Ivyo birori bikaba byari byitabwe na bamwe mu baserukira ibihugu n'amashyirahamwe mpuzamakungu nk'ibanki y'iterambere ya Afurika BAD n'abandi Igitega Fidel Antoine Nsabimana ku bw'ijwi rya Amerika
Urakoze Fidel Antoine Inyuma y'indwi zitatu habaye igitero cy'abihebye cyahitanye abantu 21 ku ngwa mukuru wa Kenya Nairobi harimo umunyamerika umwe ambasade ya Amerika muri icyo gihugu yasohoye itangazo risaba abantu kuba maso imenyesha ko hashobora kuba ibindi bitero muri no misi mugenzi wacu eroje wirikane zari Nairobi araduha ibindi kuri iyi nkuru
mu itangazo ibiro vya ambasade ya Amerika Nairobi zasohoye bisigura ko turere dushobora kubangamirwa kurusha utundi n'ibitero vyabihevye muri no misi ari Nairobi ahitwa Naivasha mu ntara ya Nakuru mu buraruko bushobora burengero bw'umugwa mukuru Nairobi umuji wa Nanyuki uri hagati na hagati mu ntara ya Rift Valley hamwe rero n'uturere dutandukanye dutumbereye hafi y'imbibe za Kenya n'ibindi bihugu bibanyi Iyo tangazo ry'ubuserukizi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Kenya rimenyesha kandi kwa makuru y'ukwizerwa rifise yemeza ko abihebye bakora ibitero by'iterabwoba bashobora kugaba ibitero ahantu hari inyungu z'ibihugu bitunze harimo ibihugu bya Buraya, Israel, Australia, Canada na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwayo Ambasade ya Amerika igira inama abantu bose muri rusangi kwama bagaze cyane rwose muri kino kiringo muri Kenya na cyane cyane mu gihe bari mu bibanza bihuriramo abantu benshi uturorero ni nko mu masoko ibanza birimo amaduka menshi yatandukanye mu mu Cyongereza amahoteli hamwe n'ibanza abantu bahuriramo basenga abantu bagendera canke ba muri Kenya banasabwa kandi kwitwarikana ntaryo no kumenya ababanyi babo n'imirimo bakora no kubwira abategetsi ikintu canke igikorwa cyose giteye amakenga babonye Misi heze na hiki kiyayise umuvugizi wa Leta ya Kenya yaya bishimangiye mu kiganiro cyihariye ya ijwi rya Amerika aho yavuga ku mugambi wa nyumba 10 Leta igiye gukomeza kurusha
kwa mfano uyu gaidi ambaye aliwawa anaitwa Gichunge alienda pale kijijini
nakarorero umwihezi yishwe yitwa Gichunge yagiye harya muhana waruwaka atangura kubana n'abanyagihugu akaba afite amahera y'umurengera n'ubuzima bw'ikirenga ariko nta muntu yigeze amenya kaza kora kariko abanyagi ihugu bategerezwa kuba maso hari uburyo abantu baronkamo amafaranga buzwi kandi nta kinyegezwa gitegerezwa kubamwo gukora akazi runaka kuko niba yamana ubutunzi yamatora amafaranga kuri M-Pesa ni ngombwa nk'abanyagihugu ko tumenye icyakora n'inshingano zacu kubimenya kandi mu gihe ugenzura umubanyi wawe na umenye ko uzoshingwa ijisho
na wakati unapomchungulia jirani yako ujue pia wewe utachunguliwa
Abanyamerika batemberera muri Kenya canke bahaba basabwa kubanza kwiyandikisha muri programme ya Leta ya Amerika ibaha makuru kubijanye n'umutekano waho bari hamwe n'umuntu washobora kubafasha mu gihe umutekano mutekano wabo bangamiwe bikanoroha kubasanga aho bari. Inyuma y'igitero cyabereye ku nyubako ya Dusite ku mugwa mukuru Nairobi ku itariki ya 15 ukwezi kwa mbere guheze, umuhari w'intagondo wa Al-Shabab ufite icyicaro muri Somalia wavuze ko imbonyamukuru yawutumye kugira icyo gitero ari uko President Trump yimuriye ambasade ya Amerika muri Israel Yerusalemu akayikura Tel Aviv. Ibi ntivyigeze binyura na gato muhinga mu bijanye n'umutekano mwenda mbijiwe.
For me it's laughable because Kenya is not involved.
Kubwanje ni ibyo gutwenga kuko Kenya ibyo bibazo bya Yerusalemu ntibiraba kandi ambasade yacu ntayo twakuye Tel Aviv. Iruhande y'ibyo mperuka Donald Trump atari president wa Kenya ahubwo ari wa Amerika, rero inginga fata zitegerezwa kugira ingaruka ku banyamerika si twebwe. Ivyo bifasha gute gukura ambasade Yerusalemu igasubizwa Tel Aviv?
Tel Aviv
igitero cyo kunyubako ya Dusita cyahitanye abantu 21 harimo umunyamerika umwe. Inyuma y'imitsi nehabaye cyo gitero igisirikare cya Amerika cemeje ko ibitero cyagavye ku birindiro bya Al-Shabab byahitanye abagwanyi b'uwo muhari barenga 50. Eroje Urika neza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Kira
kira
kira kira ni kiganiro cy'urwaruka ku byerekeye kiza sida
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'Ijwi rya Amerika.
Uguhurira mu mashyirahamwe y'abagenda mugira basiga birafasha abayahurikiyemo. Uno munsi tubayagira ibijanye n'urunani RNG plus ruhurikiyemo urwaruka rurenga amajana 5 ugenda mugira basida mu Burundi. Abanywanyi barwo baremera ko hari kinini bungutse kuva barihurumbiye, na cyane cyane ko basanze bose hariho ibibazo bibahuza gutyo bagahanurana bagahanahana inyigisho hamwe n'impanuro zikenewe. Ibindi kuri inkuru twumvirize mugenzi wacu Francine ndiho kubwayo.
Bararenga 5 abo banywanyi burunani RNG plus rugira rumara imyaka 15 rubayeho rurikiyemwo ugwaruka go mu mihingo itandukanye y'u Burundi. Fabien Ndikuriyo ni wahagarariye RNG plus imbere y'amategeko aratubwira muri make ingene gwagiyeho.
Hari hayandi mashira hamwe y'abagenda mu mugera wa SID, hakaba hariho nayandi mashira hamwe yakora mu kugwanya umugera wa SID. Mugaba aho hose ugwaruka ntigwabona ikibanza cago, rero muri uwo kaneho bavuga bati birakenewe yuko natwe turonka ikibanza cacu, twumva yuko hari ahantu twoja tukisanzura tukumva yuko ari twebwe yuko turugwaruka ikibanza cacu kikaboneka. Kubera yuko ari gihe wasanga uri mwishira hamwe mugabo ijwi ryanyu rikamigwa n'abandi bantu kubera yuko wasanga umenga ugwaruka ntiririko rurafatwa nk'ankama.
Kugira baganire bijanye n'amagara yabo baratunganya amanama kenshi bagashobora no kuganira imigambi ya kazoza nk'uko Fabien Ndikuriyo abandanya bituganirira.
Buri kwezi haba hari hategekanijwe amanama kugira ngo duhurire hamwe ganiro kukuntu tubayeho ku buzima bwacu bwa minsi yose, na cyane cyane ukuntu tworaba amagara yacu kugira ngo tubeho neza. Hama ejo mu minsi iza bamwe muri twebwe bafise imiryango, hari abandi bazoshinga imiryango, rero ibyo biradufasha kubona yuko ubuzima bushobora kuba bufise intumbero kandi ubuzima bushobora kubandanya neza mu gihe we wihaye intumbero. Rero ibyo birafasha bamwe bamwe bategerezwa gushinga imigambi yabo gutegekanya imigambi kandi bakayikora neza. Usanga uko umuntu aje ubwa mbere atariko agaruka ubwa kabiri, ugasanga agarutse nk'ubwa kabiri ubwa gatatu ugasanga ni wa muntu yiyugurura sigaye yiyugurura sigaye avuga. Ngaha turafise ukuntu twitana ati wogirutse n'umugera, numva tukabivuga hagati yacu. Hari n'igihe nyene usanga turi na mwibarabara ugasanga turabivuze, ugasanga abantu barahindukiye baraturaze kubera nyene ukuntu tumaze kwiyakira. Ugasanga psychologiquement biriko birafasha kubera yuko iyo mu mutwe bitameze neza niho byose bica bipfira.
Twaranaganiriye na bamwe mu gwaruka ruhurikiye muri ugo runani bemeza ko hari byinshi bahungukiye cyane cyane gutinyuka bakavuga ibyabo.
Hari haciye nk'umwaka maze kwinjirayo baragerageza kunyegera abo bagenzi banza gusanga bari mu runani rw'ugwaruka ruganda na mugabo wa SIDA, baragerageza kumubika buhoro buhoro kugira nzitaja mu bandi mugabo mu ntango byari bigoye cyane ko banyegera cyane ko nja mu bandi numva umengo nta wundi mujwe nahariye abagenda mugabe wasita ariko uko nagenda ndahaza buhoro buhoro nagiye mbona ko ntari jewe jenyene nagiye mbona hari nabantu ta bari bakiriho kwiyakira bice binzamo uko tavuga nti ndashobora kwiga ndashobora gushika ku ndoto zanje ndashobora kubaho nk'abandi bana kandi byukuri ndiho ukobwa mwitire munsi
maze kwegera muri RNG PC nkabona urundi gwaruka rumeze nkanje turonka inyigisho ndavuga ati nta kundi ndi bubigenze canda byakiruko icyo novuga gishasha twaba dufise kuri twebwe kwanza twebwe twarashoboye kugirirwa ubwo buntu bwo kumenya akamaro ko gufata umuti neza tumenya ingene ushobora kwigenza kugira ubandanye ubaho nk'abandi bantu bose urumva icyo cyonyene ndumva yuko gikwiye hama urundi gwaruka nabo tukarufasha kuruhimiriza kwikingira abatarandura abamaze kwandura nabo tukabihimiriza gukurikiza impanuro za muganga
ubwo gwaruka gwemera kuba hafi ya bagenzi babo abatarashobora kwiyakira gusumba hageze aho ari bo baje kwigisha mu miryango igifisi ingorane y'ugutahuza abana babo ko banduye umugera wa sida Francine ndio kubwari Bujumbura kubwijwi rya Amerika
cyari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika
Atijwi ya Amerika Washington DC abanyarwanda b'impunzi mu buseruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bavuga ko leta y'u Rwanda ishaka kubatahukana ku nguvu barabihuza n'ibitero bavuga ko bigirwa kuri bo muri iyi minsi bavuga ko u Rwanda ruri nyuma y'ivyo bitero rufatanije n'ingabo za Kongo n'imigwi yitwara nk'igisirikare nivyo umusana Narcisse yasobanura mu kiganiro muri Sanga cyaremeshejwe na mugenzi wacu Thomas Kamirindi musana numwe mu bayobozi b'impunzi z'abanyarwanda mu buseruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo naho Kayumba Olivier umunyamabanga ntayegayezwa w'ubushikiranganje bujejwe ibikorwa byo gutabara mu Rwanda ahakana ko impunzi zitocurwa ku nguvu musana nibatangura avuga
kuva ku itariki ya 25 26 28
ubwo ni mukwe kweza ayo matariki uvuze
kwezi kwa 12 kuri mwaka ushize nyine 2018 ebereye ikarende yayobowe n'umukoloneli wo mu ngabo za Kongo witwa Kabundi
yari inama ya gisirikare
iyo nama abari bayirimo ni imitwe yitwaje ibirwanisho iyo muri Kongo hamoni hamwe mu ngabo z'u Rwanda ndetse no mu ngabo za Kongo iyo nama rero yamaze iminsi ine bama iyoborwa n'umukoloneli nyine Kabundi ubwo ane wazanye ibikoresho by'intwaro harimo imbunda amasasu imyenda ndetse n'ibiryo bya gisirikare umugambi amaze kunoza aho ngaho ikarende noneho ku itariki ya 29 ku 28 nimugoroba bari bagezeho bita kwiharama bo ni muri ruco nyine no stabilite ya harama bagera ku mugoroba bahica abantu bakeya ndetse mo na bene gihugu noneho ku itariki rero ya 29 irizina hava igitero gikomeye cyane ya ku itariki ya 33 aricyo cyashegeshe cyane Faringa ahica impunzi nyinshi bahatwika amazu amashuri abanza n'ayisumbuye ibi bintu by'abaturage ndetse n'imirima imwe n'imwe irasahurwa icyo gitero rero uko cyakomeje aho ngaho ubwo kuva kuri amatariki ya mirongo kuva ku itariki ya 31 rero kugeza ku itariki ya 4 ubwo habaye byo guhiga cyane impunzi mu duce twa Nyarubande no ku rupangu kuri Faringa ya mbere Faringa ya kabiri barakomeza bajya za Bucanataka za Kitunda bajya na za Musumba aho hose mvuga ni muri shoferi ya Bwito na Bucanataka nabivuze nayitwa ku muderi ndetse ubwo bazenguruka n'ikibaya kinini cyane giteye n'ibigori cya Senge bahigahiga impunzi aho zari zahungiye
ariko se Narcisse we iyo uvuga iby'inama za gisirikari uzibwirwa n'iki kuyo nibwira ko ibya gisirikare bibara amabanga
tumaranye igihe n'abaturage ba Kongo banavuga imvugo y'ikinyarwanda muri iyo mitwe yantu ya za nyatura na gute ya ingo wa Gido ariko cyane cyane muri nyatura harimo abavandimwe twabanaga baje kuvuga nyine urete ni Kigali yayikoreshe cyane iyo nama kuko nayo itangaga amafaranga yo kuyikoresha hamwe na niki gihugu cya Kongo bari bari rimwe rwose abavandimwe kubona nyuma yabo baje kugirana ibibazo hamwe n'iyo mitwe yo bayo kwagize nyine ariyo NDC nduma bavamo batubwira amakuru uko byagenze kuri iyo nama yari imeze n'ababayoboye neza bari nta gitangaje kirimo kose bifitemo abantu nyaho kandi mbese abanyarwanda bamugira inanga kera cyane.
Jean Claude we
Karame
ufite akabazo cyangwa igitekerezo? Ese uri hehe?
Ndi ku kazi i Rubavu
mu Rwanda.
Igitekerezo mbona njyewe nako ni nk'ikibazo ikibazo dufite nk'abanyarwanda ni ikibazo cy'uko umunyarwanda nta bwisanzure afite. Hariho cyacu n'ingufu z'umurengera buri muntu wese, hariho amategeko atuma buri munyarwanda wese aca bugufi.
Niko se Jean Claude bihuriye n'impunzi
buri impunzi nyine buriya nuko hari uburahajya ugira amahirwe agira yacye turingiye ku byo mba ndeba uburyo tuba tuyoboye uburyo tuba tubayeho nuko umuntu aburiye ajya umuntu yakwigendera kubera ikibazo cy'ubuyobozi ikandamizwa ryo rirahari.
Noneho duhamagare Rukera Ndanga
ngo merere ikigari mu Rwanda nanye ndi munyi
yo mu Burundi.
Yego izamuye yenda bana rwose barazirenganya cyane nkuko ari kuzitoteza kagira saba kagira gute mu kuzihohotera ari kuzimu uburenganzira bwazo ntabwo zakwifuza kubita icyo zahunze kitararangira kuri uwo muntu aho igihugu afite ikintu kiri inyuma ye ntabwo yataha icyo cyamukurikirana kitararangira afite uburenganzira bwe bwo kuguma aho ngaho yahungiye azasubira iyo aje ava yahunze cyararangiye. Rero ngabo ngabo mba numva ari abantu badaha uburenganzira bw'umuntu cyangwa bamuha agaciro ke. Niyo mpamvu rero njye nagira nti izo mpunzi rwose barebe uburyo bazirengera zikabaho mu mahoro zigasubiza ndetse zikabona umutekano wayo.
Noneho hari na Khaled Bizimana nawe wanditse kuri Facebook Ijwi rya Amerika ati birababaje cyane, ONU ikwiye kugira icyo ikora ifatiye ku myidogo y'abanyagihugu. ONU ibakorera iki?
Dore rwose urebye nta kintu dukorera na mba na munisiko iri n'ahangaha ntacyo yamaze twarashwe irebera aho ngaho ibuguri baturasanye ubwanjye nihamagariye muri munisiko mvugana n'ushinzwe igikorwa cyo gucyura impunzi kwa muri serivisi service ya DDR yeri noneho dogu nyamuka ko muzi zashize ahangaha hakamo nabene igihugu wemo kuraswa bigende bitye nyamuka mwatabaye hakirikare barambira ngo hagashinzwe kurinda impunzi ngo nakungwa munisiko nishinzwe kurinda impunzi ngo ahubwo ifite misiyo yo gucyura impunzi. None uko namusubizaga ni kibirabaze kubona idafite misiyo yo kurinda abaturage n'ibyabo. Noneho rero niba muzi uko ishinzwe gucyura impunzi mbese naho muzacyura imirambo telefone yarayifunze birangira aho ngaho.
Nihamagarire Kayumba Olivier umunyamabanga uhoraho wa Minema ni ministeri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi. Mu magambo makeya impunzi z'abanyarwanda Kongo ivuga yuko bakiri 217 HCR ikemeza ko bashobora kuba bagera mu 223 ko ari benshi kandi iki ikintu kitwa ubuhunzi mu Rwanda cyararangiye.
Urashaka ko ngusubiza kuri iyo mibare?
Oya, kuri icyo kintu ni impunzi cyangwa si impunzi?
Ubundi urakoze kuri icyo kibazo. Ubundi ubuhunzi ku banyarwanda baba mu mahanga ko n'ubundi bagomba kuba bari mu mahanga kugira ngo bitwe impunzi, sitati y'ubuhunzi yararangiye kuva kuri 31 kuboza 2017. Ubu ngubu ntabwo bakitwa impunzi kuri Leta y'u Rwanda. Ni abanyarwanda batuye ntabwo ngabo uvuga batuye muri Kongo. Ni Kongo uko tubifata
ariko bo bagakomeza bakiyita impunzi.
Icyo sinzi ko nabyita, ariko kuri twebwe ntabwo tubabara nk'impunzi kuko byararangiye. Sinajya gusubira mu mateka y'ukuntu urugendo rwo ku rwa secession clause rwa urugendo rwo rwagenze, ariko uyu munsi ntabwo Leta y'u Rwanda ikiyita impunzi, n'abanyarwanda batuye hanze.
Buriya Leta y'u Rwanda ishobora kubaha za pasiporo mbese ibyangombwa
cyane rwose birakorwa, ni ibintu bikorwa mu bihugu byose abo banyarwanda barimo duhereye muri Kongo nyine aho bari Kinshasa barahabwa pasiporo, abahageze abari Brazzaville barahabwa pasiporo, abari Zambia, Malawi, ahantu vuba tuzafungura ambasade cyangwa se yaramafungutse Mozambique na Zimbabwe, na aho hose niho bari benshi, nziza ko na Namibia bahari, naho iyo badusabye pasiporo bica mu biro bishinzwe abinjira n'abasohoka pasiporo zirahabwa zirabahaga. No muri Cameroon kugeza ubu ngubu nta kibazo twari twumva.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, Olivier Kayumba ni umunyamabanga uhoraho wa Minema, Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi. Musana Narcisse,
ndakumva rwose Kayumba wabumvishije.
Urumva rero nyine ko urumva ko muri abanyarwanda bari mu mahanga, ntabwo muri impunzi.
Ndakumva rero wumva rwose ati abo munisipikiri kazana ngo bakajyana imitobo bava muri iki gihugu cya Kongo bitwa iki? Hari abanyarwanda bacitse igihugu kwari amabandi pari iki babajyana imitobo bajya kubakoza iki? Ese ubutaka bwa Kongo ubwo yemera ino mibare 212,000 Kongo yemeza ibyo? Kongo kwari igihugu babanye muri diplomasiya byose banagenderana, iyo bayabaje Kongo bavuga ko abantu bari ku butaka bwayo bitwa iki? Ansubiza aho ngaho niba azi neza, niba rero certify étranger nk'upaye w'icyo gihe ngo abanyamahanga bunshi ibyangombwa ku butaka bw'ikindi gihugu bafite za pasiporo, abo ngabo Kongo yavuga ko ije magana birenga gutyo za 212,000 birenga Kongo bagira ko bahara bitwa iki? Ansubiza aho ngaho.
Olivier, wamwumvise impungenge ze?
Sinamwumvise neza, ariko iyo mibare arimo kuvuga niba we ayiziranyeho na Kongo, twenze mu biganiro na Kongo ntacyo baratubwira kuri uwo mubare.
Mweruka kuganira ryari Bwana Kayumba?
Tumaze igihe tugomba kuganira, ariko kubera impamvu z'iwabo bibaye ishuro ya gatatu basubika inama twagombaga kugirana ku byerekeye icyo kibazo cy'abanyarwanda batuye muri Kongo, ariko ni ku mpamvu zabo banza kubera n'amatora bari barimo n'ibintu byinshi tutazi, ariko twebwe tubitayari kuva hashize umwaka nyakubahwa Perezida wa Repubulika yavuze ati nta kibazo kuganira na Kongo kuri biriya bibazo by'abanyarwanda, nta kibazo kabisa bihari.
Narewe,
yego ndi kubumva.
Dufite rero abatumirwa babiri, Kayumba Olivier umunyamabanga uhoraho wa Minema na Musana Narcisse umwe mu bayobozi b'impunzi z'abanyarwanda muri Kongo. Urabaza ikibazo nde?
Reka mbanze nabaza ni Rwigema ninde Kagema uwo mu Rwanda
ni Kayumba.
Kuko Kayumba we Kayumba numvisha avuga ngo iyo mibare ngo Narcisse ari kuyivuga ikuye he, kandi byo byasohotse no mu binyamakuru kuva kera, byasohotse mu binyamakuru kuva kera, ahubwo njyewe ahantu we avuze ngo bashatse kuvugana na bakongomani kuva kera, aho bari baheruka kuvuganira nabo bari bafite impunzi zimwe z'abanyarwanda. Ikindi kuki bumva ko gucura impunzi ku ngufu ari wo muti batamanje, ahubwo bashaka umuti w'igituma abo bantu banga kuja mu Rwanda?
Leta ya Kongo ntabwo yigeze itwandikira ngo dufite umubare w'abanyarwanda bangana gutya. Ubwa nyuma aho duherukanira kuvuganira na Kongo, ikibazo cy'imibare cy'icyo twaganiriye, twaganiriye ku kibazo cyo kuvuga ati abanyarwanda bariyo bari muri Kongo bazataha gute. Nta muntu ucyura umunyarwanda ku ngufu, rwose umunyarwanda aratahuka ku bushake, ntashaka kuguma mu gihugu arimo kubera imirimo arimo n'ubushake, ashobora kuba yahamaze imyaka atagishoboye kuza mu Rwanda ngo habe ngo yongere atangire ubuzima, afite ubundi buzima abamo aho ari, ntakimubuza rwose n'urujya n'uruza bamugane nta kibazo dufite.
Tusubire tubibutse kubakurikirana ibibera muri Amerika kuno munsi kwa kabiri mu ijoro. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump aza gushikiriza ijambo abanyamerika rivuga ko igihugu cifashe n'imigambi yiwe yo mu bihe biri imbere. Ubwa kabiri azo bashikirira iryo jambo kuva ashikiye amabanga y'umukuru w'igihugu. Tubamenyeshe ko muza gushobora gukurikirana iryo jambo rya Perezida Trump mu gihe rizoba ririko riba ku rubuga rwacu rwa Facebook radio yacu igihe cy'isaha 10 zo mu ijoro mu masaha mu Burundi no mu Rwanda. Inyuma yuko Perezida Trump ashikirije ijambo ry'iyo abademokrate baraza kwishyura inyishu yabo nayo nyine muraza gushobora kuyikurikirana mu gihe izo biri iratangwa ku rugo rubuga rwacu nyine Facebook radio yacu. Amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya hanibigarukiye kuri Radio Ijwi rya Amerika, Tushimiye engineer adufashije mu buhinga bw'ibyuma na Facile Gabriel yadufashije kwegeranya ibi biganiro wabihagarariye ni Etienne Karekezi kuri mikoma ikuba nanje ndaniyo ngabo mugibiri hefyiso.